Igenekerezo 15 Kigarama. Ingingo nshasha ngendegwaho zishinzwe na guverinoma ya Quebec mu bihe by'iminsi mikuru gushika ku igemekerezo 10. Guturuka ku igemekerezo 25 Kigarama gushika ku igemekerezo 10. Ibikorwa by'ubudandazi bitari ngirakamaro cyane bizugara. Ibibanza binini binini by'ubudandaza bizemererwa gusa kudandaza ibidandazwa by'ingirakamaro kurusha ibindi. Abasanzwe bakorera imirimo yabo mu biro bategetswe kuyikorera mu ngo zabo. Ibi bizubahirizwa guturuka ku igemekerezo 17 Kigarama gushika ku igemekerezo 10. Keretse gusa igihe umukoresha abona ko ari ingirakamaro cyane ko akazi gakorerwa aho gasanzwe gakorerwa. Guturuka ku igemekerezo 17 Kigarama gushika ku igemekerezo 10. Amashuri mato mato ndetse n'ayisumbuye azugara. Kwigisha bizobandanya ariko hakoreshejwe ingurukana bumenyi hifashishijwe kandi urutonde rw'umwaka w'ishure turimo. Ibigo bicungera abana bato bizobandanya kugurura ariko abavyeyi barashishikarizwa cyane kugumana abana imuhira. Serivisi zicungera abana bato mu bigo by'amashure zizobandanya kugurura. Gusa izi serivisi zizohabwa abana bafise ababyeyi bakora imirimo y'ingirakamaro kurusha iyindi. Urugero, abavyeyi bakora muri serivisi z'amagara y'abantu. Guturuka ku igemekerezo 17 Kigarama, ibikorwa by'imyidagaduro ariko bibera hanze biremewe. Igiharuro cy'abantu batarenze 8 gusa bemerewe guhura bagakora ibikorwa by'imyidagaduro hanze. Nta bikorwa by'imyidagaduro byemerewe ahiherereye. Guturuka ku igemekerezo 17 Kigarama gushika ku igemekerezo 10. Abantu baba bonyene iwabo n'abana babo baremerewe guhitamo itsinda ry'umuryango rimwe bakihuza naryo bagakora ibikorwa by'imyidagaduro muri ibi bihe by'iminsi mikuru.